Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaye kaze na mwiriwe camwaramutse bivanye na mwirereye mu mihingi itandukanye yo kwisi yose. Mutwumviriza kuri FM no ku rubuga ngo kana bumenyi rwacu Westat wa Kaburungu ngeya Kaburungu info. Je wenda bashikiriza yagari no munsi nitwa Imabre Kavunja Poli. Turahera mu gisagara cha Baraka. Mu mujyango umwe wo muri quartier base ya mbere yo mu gisagara cha Baraka harubuwe kuri wa mbere igenekerezo rya 8 gitugutu uyu mwaka inzoka ndende y'uburebure bw'imetero 8. Abanyagihugu bakayifata nka hari sato ikaba yari itungiwe ayishije kiringo cy'imyaka 6 nyene kuyitunga akaba yagumye arindiriye wozo imugurira. Iyo nzoka kuva ifatiwe yacishigwa mu mingo ya polisi ivyo bikaba byemezwa niyo polisi nyene yejeje gukingira ibidukikije ICCN kugira ngo izoshigwe mu kigo cy'ubushakashatsi cy'igwiro. Nigure ato msone onji afatikanije na Jonathan Isamu.
Iyo nzoka ikaba yatowe kuri no w'Imana igenekerezo ryandwe igitugutu mu no mwaka 2018 ibaraka mu gisagara cha ibaze ya mbere. Kubwa makuru twakuye mu gipolisi cyashitambishije uwo muryango waruhishije iyo nzoka mu kiringo cy'imyaka 6 mwe nayo yitabye Imana mu migwano yahuje igisirikare cha leta ya Kongo hamwe n'imigwi y'abamayimayi mu Kalira ka Ubwari.
Tunashukuru ule bwana jinsi alikuwa anachunga ile boa, tunaona iko en bonne santé, haina mablessure. Tulishukuru sana kwa hiyo, lakini yeye haiko habilite kwa kuchunga ile boa. D'ailleurs boa ni nyama inashitula batu, yeye hastahili kuchunga ile boa. Kontitenia ile sheria zetu zinaruhusu tukamate ile boa tuipeleke kuna fasi yenye inapashwa iishi bien, c'est-à-dire kuko ba technicien wetu ku park utaipeleka kauzi bien ya PNKB.
Abagize uwo muryango bakaba babandanije ihogwa cyo gutungira iyo nzoka mu nzu yari inyegeje ku buryo bayigaburira nk'uko uwo nyakwirigendera yabigenza ikaba yarya inyama z'ingurube imbata inkoko rimwe mu kwezi. Igihe bibagira itariki n'isaha byo kugaburira iyo nzoka muri uko kwezi yarasotse aho yari isanzwe inyegejwe yarakwiragiye igisagara aho yafata imbata n'inkoko ikaba yacibonwa n'ababanyi bagaca bayikurikirana. Nyabanyagihugu baciye baja guhamagara igipolisi kugira baze kwiheza no gusaka muri iyo nzu bakaba bayisanze aho yizingiye mu isashe yagenewe. Igipolisi caciye gihamagara abahinga bo mu kigo ca leta kijejwe ukingira ibidukikije iyo nzoka ikaba atabukaze yari ifise igipolisi caciye kitwara ku kirindiro cyabo aho isanzwe ibarizwa kugeza n'ubu.
Imbere yo kurangiza tubabwire inkuru ivugwa mu rusenda, ishyirahamwe Action Aid ry'abagira neza rifasha indero y'abana bo mu ikambi no mu masite y'impunzi z'Abarundi zo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ryaratanguye gufata mu mugongo ibigo by'ikiniro by'abana b'Abarundi bo munsi y'imyaka 5 mu rusenda. Abo bana barenga gato 371 bo mwivyo bigo umwe wese umwambaro w'ibirato bifuka amaguru umuntu mbere yo kubatera intege rikaba ryatumiye n'abandi bavyeyi kurungika abana babo mwivyo bigo ndetse n'ibizi.
Yewe ndirwa nayo Rodrigue Jack umwe ibirato byo kuja ku ishuri kubera mumpa ibirato ngeza ndanezerwa ngenda ku ishuri. Nitwa Irakoze Elize, niba mwibirato nzoza ndagenda ku ishuri nzonezerwa. Jewe nitwa Ale, niba mwibirato nzonezerwa, nta birato bisoze ku ishuri nzoza ndaza.
Koze nukuri twazinduse mu gatondo kwisanga Action Aid yari yaduhaye yuko uno munsi abana baza gupokera ibirato. Mugabo twaguye mu gahundwe batubwiye yuko abana bazopokera ibirato ku munsi utazwi. Nuvuga bizoba giturumbuka ku buryo uzoba atariho atabirata atavye zoba kirose kandi nako ivyo vyadutangaje rwose kandi nako ivyo vyadutangaje kuko ubwa mbere bavuga yuko ibirato baza kubipokera uyu munsi. Tusaba Action Aid ko yuvuga umunsi ukuri uzwi ibintu bishira habona babishire mu muco bareke kuvuga ngo giturumbuka kuko urumva we koze giturumuka ari abavyeyi ari abana bazoca bahomberamo.
Aha niho ndangirije yagayacu uno munsi. Ndabibutse ko ari Serge Bisimwa yayibateguriye ahagarikiwe na Jacques Kaora kuri mikro yari jewe Mabe Kavunja Pole. Imana ibarinde na ubutaha.